mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamire na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu bigendo by'uno munsi hano muri studio y'indimi muri kumwe na Jordan nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwe mutwumva muri mu Rwanda kandi turanabaramukije ahandi mu vijwi rya Amerika mukunda ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu ni vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uko ingendo yawe kama mu bitekerezo byanjye akuntu kumwenyura apfa nkawera kuri iyo mifato pasa muri imicungara kota kona kide muna kuya kere siru hande naratsani mano fukamye kumusuri na uzote ukamu wande
akaririmbo ni kumushaha ka Kidumu. Kidumu ni umuririmbyi w'umurundi. Nuko rero dusaba imbabazi cyane nkuko twamaze kubyandika ku rubuga rwacu rwa Facebook ko ari batungikiye amanimero ya telefone bazi ko tuza kuyaga na ko hari abarundi yo mu gisagara cha Ottawa muri Canada. Ku munota wa nyuma abo twari twitumiye nta numwe yitabye telefone yiwe ariko ntaco reka duce tugaruka kuri mwebwe tubahe akanya tuko turaja mu weekend muri ko murakora ibiki amakuru avuga hiwanyu nayahe ico mufise muvuga kuri makuru twagiye turabashikiriza muri nondi turiko dusa nkaho tuyisozera nayahe harimo nk'ivyo byihagari byo gusubira kunagura imigendanire hagati y'u Burundi n'u Faransa. Amashirahamwe yibanda cyane muri Afrika yarasohoye urwandiko avuga yuko batabiryoherewe cyane gose ko ngo n'umwanya atari umwanya wo gusubira kunagura iyo migenderanire mu gihe u Burundi uri kubyitegura amatora. Hari kandi n'imigenderanire yahagaritse ku munota wa nyuma hagati y'amasezerano niyo yahagaritse hagati ya Canada mu gisagara cyo muri Canada hamwe no mu gihugu cy'u Burundi. N'amakuru menshi twagiye turabashikiriza murabwira icyo muyavuze ko ariko munatubwire ahiwanyu aya ariko arahavugwa ayo muriko muribonera ayo mwabonye canke bababwiye muri nondwi turiko turasa nk'abasozera. Ni muri isanga mwari mumenyereye ko ishumikira ku bafasoni tugatumira abafasoni batandukanye abo twari twatumiye bari rero abafasoni bo muri korali y'abarundi muri Canada mu gisagara cya Ottawa ako ku munota wa nyuma nibitavye amatelefone yabo. Nuko rero ikaze ni rwanyu nshuti bakunzi muri rya nino.
Como sorrisina sotto un caguaglia sinna chiama sinna sei in mando di me come si ma ho tanto non lo io
wambere dusuye ku murongo wa telefone ni Innocent. Innocent Ikaze, uherereye he? Ayavugwa hiwanyu canke icuvuze ku yo twagiye turatangaza muri nondwi turiko dusa nk'abasozera.
I'm going to go to the house.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri Isanga. Mwarimumenyere ku minsi yose kwa gatanu muba mufise abatumire bayaga kuzerekeye ubuzima bwa Faston, cyane tukabatumira aba Faston nyene, ariko no musa abo twari twatumiye ku munota wa nyuma ntibitaze itelefone yabo, ari naco gituma twace tubagaruka ko mwebwe kugira ngo mutubwire amakuru avugwa ahiwanyu canke ico muvuga ku makuru twagiye turabatangariza muri nondwi turiko turasa nk'abasozera. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Trust na Oscar ku yindi murongo wa telefone. Oscar Ikaze.
Hello?
Ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Kunda baramukije.
Uherereye he?
Ni mu Kayanza.
Mu Kayanza haravugwa make ga Oscar.
Mu Kayanza ni sawa. Ama na ngomba ku cya cyumuje ku batumire muri ano fisecho. Sawa pastori. Waso kwicana ibintu cyane n'amatora yimirike.
Mhm.
Yo kubera narumbise bavuga ibintu ku maso kwicana. Barana kuka no ku nenda abatota yimikisha kwaruka.
Mhm.
Ariko jewe mvuga uko umuntu wese yogira inyigisho cyangwa ku bijyanye n'urwaruka bakwiye kuzitegura neza kubera abo dutegura kuko ndashobora kubona yuko hariho uvuga ngo ateguye nk'ibiganiro bihuza n'urwaruka cyangwa n'abandi bantu ugasanga acumiye umuntu umwe ku mucumba bakavuga nko kuri komini ariko jewe mvuga kwizirika bihagije baba bakeneye gushika ku mucumba ari abafite ubundi bagashika ku mucumba nka yose kubera ni ukuvuga mu bihe by'amatora urwaruka rwose usanga mu mitwe rushushe aho rero nibaza kweri kwaba biteguye neza kubera mu by'ukuri twese twarabaye urwaruka turazi mu bihe by'amatora ko urwaruka rushuha rwose ugasanga mu mitwe ibirometero neza icyo gituma babikoreye ku mitumba nka yose byogira akarusho gusumba aho gutumira umwe ku mutumba cyangwa babiri jewe ndabivuze gutyo onya yuko nasenye bishoboye n'uko iyo mitunganya nk'uko kobara akarusho mu matora asenyirije
tukunganiye twibukije nk'abatashoboye gukurikirana iby'ico kiganiro n'uko umurwi ujeje gutunganya amatora mu gihugu cy'u Burundi se niwatangaje ko abashaka kuzoba indorerezi baba bavuye muri Ekleziya Katolika baba bavuye mu mashengero atandukanye ko bahora barungika indorerezi baba bo mu miryango idaharanira inyungu za politiki hariho byinshi bazobanza kubasaba kugira ngo bashobore kuzuza kandi bakurikize kugira ngo byorohe gukurikirana ayo matora none gahuska uvuze ati abo rwaruka rwigishwe mugabo bazoshwe ku mitumba wowe kubgawe inyigisho zotangwa zoba zerekeye iki zigana kuki
tubari n'igisho no kuvuga bidashirikiye ku mugambwe n'umwe zo ari ndisha twegamiye kugira abigisha urwa kuvuna bazobana mu gihe cy'amatora kuko je nari ngize kugwaruka ndazi yuko mu gihe cy'amatora kabisa kugwaruka mu mitora shuha ugasanga bariko basubirana mu mbere aba batwara hejuru ku nzego zo hejuru bo babanye mu mahoro ubwo ugasanga mu rwaruka mu by'ukuri ntibifashe neza yego prema numba yuko uwo kwigisha kwigisha gushyira ku mutima ni ukuvuga nk'ibyo ndabivuze mu gihe mutumira uwo ari we wese avuga yuko afite uburyo bwo kwitanga inyigisho ukuntu amatora azogenda mu rwaruka yoshika ku mutumba kuko
mbeku izo nyigisho zo kubgawe ni kugwaruka gusa hama abandi bari mu migambwe bandi abapfasoni abari mu ruge bari kubaregereza imyaka yo kurenga ubwo gwaruka bowe nta nyigisho bakeneye
oya bose barabikeneye hama fase kuvuga ugwaruka mugabo bose barabikeneye kuko hariho na benshi baza gutora babaza ngo none ibintu dutora ngo ni biki ni ukuvuga izo nyigisho zikenewe bose muri rusange
hanyuma aho mukaya urakoze cyane usika mugabo aho mukayanza none mwatanguriye kuza murabona ko igihe cy'amatora cegereje uhagende urabona ko imigambwe iboneka iri mu bikorwa bitandukanye
oya musanga imigambwe niboneka kuko imigambwe zino cyane kibazo zimbona babanye neza
bose abari mu migambwe itandukanye ko hariho nk'ahakunze kuvugwa ko nk'abo mugambwe SNL wa Agatongwasa bakunze kumvikana bavuga ko bahohoterwa mu bice bitandukanye by'u Burundi aho mukayanza aho bimeze gute
oya mukaza ndinda batacyaza kabisa
nuko rero urakoze cyane gose usika ubwira umunsi mwiza
sabana murakoze ubwo gutwa mu zindi mushikane
ego ngira ngo banye nibyo baravyumva ugira umunsi mwiza ngaho mu ntara ya Kayanza. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga n'ubu turasaba imbabazi mwe muri komera twumva mwari mumenyereye ku minsi yose ya gatanu tugaruka ku bitandukanye vyerekeye ubuzima bw'abapfasoni canke tukabatumira abapfasoni baza bagaruka ku bindi bitandukanye ko ari umwanya w'abapfasoni ariko uno musabe twari twatumiye ntibashoboye kuboneka ku munota wa nyuma ntibitaje amatelefone yacu twaciye tubugururira urubuga kugira ngo mutubwire amakuru avugwa ayiwanyu muri kino gihe turiko dusa nk'abasozera inondwi canke naho mugire ico muvuze ku makuru atandukanye twabatangarije yaba yavugwa mu Burundi yaba yavugwa ku isi yaba yavugwa mu Rwanda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hose turashikayo nta mipaka turindire rero ibyumviro byanyu Thank you.
ayo mwana yari ntore yarumbu yabaga yareswe runtu yakarorero murunga nwe uwo mwana ikatihaka yarakunze kayarakunda yari umukirisu ntiyasiba misa niko yareswe ntiyahemuka.
Twese na François kuyundi murongo wa telefone. François Ikaze,
murakoze, ndabumviriza.
Uherereye?
Njyewe mperereye mu gihugu cya Tanzania, mukoa wa Kigoma, mu ntara ya muri komine ya Gakongo.
Hama n'amakuru tuzaniye avuye ngaho Tanzania canke hari ico ufise uvuga kuri twagutangarije ga François?
No kuri kubyo muri mwantangarije nta kwima ni byiza cyane amakuru yawe ariko gusa kimwe yashima nkuko ijwi rya Amerika rigumarira kwicarana hafi abantu bitanga inkuru nziza amakuru asohojwe ashima hama nkifuza cyangwa icyifuza cyo gushikira na twebwe nk'ijwi rya Amerika murakwiye gutembera aho turi nk'andi mu nkambi ya Mutenderi mukaza kutubaza icyo tugona kuburyo ibiriko biragenda mu gihugu cyacu cy'u Burundi kiri ku mutima twashikiriza n'icyo ari nifuza.
Ko tugufise imbere yo kuca utubwira ne yavuga ngaho muri Tanzania, reka tubanze tukubaze ahubwo wica ugona kuri ibyo ushaka kutuzoza kubabaza.
Yani icyo ngona cya mbere ni uko inkuru ziko ziravugwa yuko babuda amatora yegereje. Yani hakaba hari abantu batifuza bari hano mu makazi batifuza gutaha n'abandi bifuza gutaha abakifuza gutaha ko bizogenda arabu nicyo nari nifuza hanini tumubaza akazotubaza ntagenegere inkambi ya Mutenderi cyane cyane hari abantu benshi batifuza gutaha amabifuza rero ku bw'ibyo kenshi nukuri turafise amakenge kwa matora aregereye kabisa ku bari bareba bamwe bazira imvo za politike hariho n'abandi bazira byinshi labuda bahunze ubutegetsi bwo mu Burundi. Nicyo nari nifuza kumuze mutubaze icyo twoba tugona ku ivyo.
Tuzorungika umumenyeshamakuru wo ngaho muri Tanzania James Jovin abikurikirane. Ariko François, hari byinshi bikunze kuvugwa muri ayo makambi na cane cane ugasanga hariho icuka aho turavuga zanduta turavuga za na Mutenderi rimwe na rimwe. Ubu vyifashe gute hagati y'impunzi ziri ngaho muri ayo makambi?
Nukuri novuga yuko ivyariko biravugwa vyinshi bizanye n'ivyo umutekano. Ubu novuga yuko leta ya Tanzania kabisa ubu yarakajije umutekano ukomeye. Ubu novuga ko impunzi ziratuje gusa bivanye no kugene bivanye abantu biyandikishe bari bazi yuko amatora budazo wundi mukandida yitoza nibo bafise ubwoba yuko batahukanwa ku nguvu. Gusa impunzi ziratuje hari amahoro usarame umutekano wa kwinyuma y'inkambi kabisa. Ubu mbere haranugaye bugaye ni kambi kuko baravuga yuko agomba hari isesa na muntu asoka inkambi
kubera
iki gihugu
kubera
bavuga yuko bagomba gukora isesa ry'impunzi zose ziri mu makambi.
Isesa ni ko guharura
harugwa ubu bavuga yuko nta muntu ashobora gusohoka inkambi rero aje inyuma y'ikijiji kugira ntihagire abantu badafise amakadi binjira cyangwa abafise amakadi batoroka.
Nicyo gihari ubundi none ivyo vyabinjira badafise amakarata. Amakuru yahora avugwa canke akunze kuvuga bavuga ko hariho n'abahora binjira ngaho muri ayo makambi batari impunzi, ivyo bimeze gute? Hari ico ubizi ko
ivyo kwere turabizi kuko turanarara n'irondo mumbabarire turanirondo kuko biravugwa yuko ashobora kwinjira bariko bahungabanya umutekano udafise ikambi labuda avuye mu Burundi. Biravugwa yuko hari abantu bahungurwa ubushaka ariko mu nyuma bakagaruka bivanye n'ubuzima bagora mu gihugu cy'u Burundi. Abo rero nibwo bakeka yuko hariho ubusuma bwinshi buba mu makambi, bafatwa kenshi bakaca basanga nabo bahungutse bari bakagaruka badafite amakadi ngaha mu nkambi. Iyo birahari
abajeje umutekano baragerageza bakabikurikiranira hagufi, hari abo bamaze gufata babahana gute baramutse bafatwa?
Iyo bahanywe benshi baca baza gufungirwa ku magereza, abandi barabakurikira bivanye babonye yuko bidakishoboka bashobora kubarekuka bajana ku mupaka w'u Burundi bakabashikiza igihugu. Ariko hanini ingorane ihari ni imvo z'uko bivanye n'ubwoba bafise yuko umurundi afashwe adafise igitambulisho cy'uko ari umukimbizi, baca bamu yani arije bamwe babura nirengero niko bavuga bamwe niyo makuru turonka. Ariko cyabatinya kuza barabaje makuru to kuyu nta gitambusha afite barabareka bakabamwo nyine badafite gitambusha kuko bamwe araza kwisumamwo bagaca ibibaruwa ahegere inkambi abandi bakadandaza ibyo uko bashoboye.
Hai cha kibazo nacho cy'abapfasoni bahora bafatwa ku nguvu mu gihe bagiye kurondera udukwi inyuma y'amakambi kiracahavugwa?
Icyo kibazo ubu ni kivugwa cyane gusa ni nka rimwe kuko leta novuga tabajije umutekano w'inkambi barafashe novuga ingingo yuko nta muntu aja gusenya inyuma y'inkambi atari kumwe n'abantu babashinga ntari bashika batatu cyane bane kugira ngo biganuke. Mu bisanzwe iyo bihenze akagenda yo nk'abafaso ni batatu cyangwa babiri ibyo birabashikira kabisa. Ubu abakenyezi bace bagabanura mu byo kugenda inyuma y'inkambi babonyene bakabafata ingingo yuko bate janye n'abasungusungu no vuga ati n'abajejwe umutekano w'abakimbizi nyine mu nkambi barafasha bakabaherekeza inyuma y'inkambi.
Hanyuma tukivuga kuri utwo tubazo mwakomeje kuza mutubwira nk'abagenzi banyu bari mu ikambi ya Rusenderi muri Repubulika ya Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu byo bashira ahabona bavuga ko ingorane zibugarije harimo nk'ingorane zo kutoroherezwa mu gihe bagiye kwa muganga, hakabamwo ingorane z'amashure kuko ngo bataronswa impapuro zerekana ko bashoboye gutsinda mu ishure kanaka. Mwebwe ibyo bimeze gute? Mwebwe bimeze gute?
Twebwe hino ku kibazo cy'ubuvuzi abakimbizi twari twahagurutse kabisa turabyamagana kuko ntitwaronka imiti ihagije bivanye n'ukugena nyine hari abantu benshi bazanye badafashe kwivuza ugasanga nabo batwaye imiti, hari abatanzania benshi baza kwivuza ugasanga barakwicanya abatanzania kuko gukurikira abarundi gushika amanama yahoheze arabana abashefure zone n'abamwenyekiti gushika babyamagana bishika hejuru bavuga ni Geneve. Ubu rero barabitoreye umuti ariko ku kibazo cy'amashuri, mu by'ukuri ku kibazo cy'amashuri ubumenyi ntibuhagije cyane kuko tuvuga urabye ubufasha buhabwa abana ntibuhagije kuko ari ibintu bibura nk'impuzu ibirato ego bararonka nk'amadafutari ariko urabye abarimu babigisha mu y'amakami ntibafitiye ubumenyi buhagije bivanye n'agashara baronka n'abafite ubwenge bavuga ubumenyi buhagije bacabigira mu bihugu bya mu makambi ya Mozambique, Zambia na Kenya.
Hama iyo mu ururimi nago aho muri Tanzania ikirimi ururimi rukoreshwa ni Giswahili.
Ururimi rw'Igiswahili rurakoreshwa ariko hanini hakoreshwa ikirundi n'Icyongereza n'Igifaransa.
Oya ndiko mvuga nk'iyo mugiye kwitura abaganga nko muri Rusenda hari abafaso nibigeze kutubwira muri kino kiganiro nyine ngo birabagora iyo bagiye kwitura muganga ko ari igihe baca barinda gusaba ku yundi muntu abavugira ibyabo kandi bari bashaka kubyivugira kubera ico kibazo cy'ururimi abatavuga Igiswahili.
Kuri iki kibazo cy'ururimi novuga ko ishyirahamwe UNHCR yaramaze kugitorera inyishu yarashyizeho ibisata byigisha indimi gusoma no kwandika nko mu kika rya Prane muri DRC, yashyira muri Good Neighbor, yashyira muri NRC abakenyezi bari kurimi rw'Igiswahili kugira ngo bibafashe kuwasirana kuvuga kuganira n'abatanzania biboroheye. Navuga ikibazo cy'ururimi benshi ubu ba mu Barundi baramaze kumenya kwisigura niyo bashyitse ahantu bivuza nko mu bitaro bisata bimwe usanga hakorera Abarundi rero bagira amahirwe ugace usanga umurundi yo karavura bica bikorohera kwidondora ingo
ingorane zawe ego
iki kibazo ntikikomeye cyane kubyururimi kabisa
urakoze cyane François kuri amakuru yose duhaye ari ngaho mu muri Mutenderi no micungara Mutenderi Tanzania hose makamba atandukanye na zanduta ubwe nabagenzi bawe yuko dukenera cyane amakuru yanyu muzoze muri ya turungikira kuri radio ya Charobaze General Kaburungu koma.
Okay, murakoze namwe nje isimu ya miliye wani murakoze
urakoze cyane
ikibazo cyari sawa sawa mugire akazi keza
urakoze cyane
ego
Izayi ikaze nawe
ego murakoze cyane gute
nawe uherereye
yee sinjiye kuba navuga hano naba mperereye ariko namwe
uburenganzira
mwabona iyo zaba ziherereye
n'uburenganzira bwawe ego
ego kizina benshi banzi tashimye kuvuga ibyo ariko izina ryanje rimenyerewe banyita demokrate nshimye kuvuga nza kuvuga ku bintu bibiri by'inkoramutima icya mbere mvuga ku kijyanye n'Uburundi aho hariho abantu benshi bariko barababarizwa igufa ikibanza kimwe kitaramenyekana baza kwiciramo abantu kiri mu Burundi icyo ni kibanza nagenzemo kandi ndabona neza n'ubu naho noshika nohita nerekeza neza icyo kibanza ahantu giherereye waho ubu abantu banyuruzwe baza kubicira ni nacyo gituma mutakibona imigimba myinshi mu gihugu cy'u Burundi itembagara mu mabarabara.
Icyo kibanza wakigendeyemo ugiye gukora iki?
Icyo kibanza nariko ndarengana kuko yari inzira icya mu ishyamba iseruka bazanye imizimba yababa itanu izanywe na n'imodokari ya Hiriki yari izanywe na komiseri do polisi wa bubanza yari yitwa Remigiyonze Imana n'uwa Kayanza hamwe n'uwa Ngozi rero abantu barabafata bajya mu mva ko banyuruzwe usanga babatwaye bakaza kubata aho hantu naha ni hagati ya province ya bubanza Cibitoke na Kayanza
ibyo
ahantu neza wi
banza
winjiriye mu kibira ahantu ku kiyaga cya Rwegura ego n'ubu mugiye mu ndazi ko mukakora mutohoza neza ndazi ko mutohoza
aho hantu wahaciye kangahe ga iza
njye nashika naci agashika gatatu kugira ngo mbere iki ndabe kije bintu baba bakora avuga byose yaba ari byo
wari wabibwiwe nande kugira ngo urinde ushobora kwegera ico kibanza kandi utazi ko byari biberaye ayo makuru ari wahawe nande
njye mu byangingo ukuntu nzanzwe ndemwe icyo sinidondo yondi wari ko mugabo mu byo nkora na byo birimwo
ni ukuvuga
byo kuko ni ukuvuga ku bintu bijyanye n'ibintu bitohoza kuri ku mabi ariko arakorerwa ku Barundi narahashitse kandi narabibonye kuko ndabifitiye uburenganzira bwo kuhazunguruka
uwo gusaba
amabi ariko arakorerwa Barundi
uwo gusaba ibyemezo bitanga
ibyemezo n'ubu nubajyana kandi ndazi ko mutobura bibiri na bitatu cyane y'aho hantu nyene
hanyuma aho hantu wararengana abariko barabikora ntihagire icyo bakugira ukabiraba
nabonye imodoka ije kuko nari nsanzwe ndazimenyereye imodoka zibikora naragerageje kwinyegeza kuko mu mizindi itanu bazanye barazanyemo umwe utari bwatse barukibona
umubyimba warukibona
tuvuge nk'umuntu hajya bamukubise asigaye yari kiruruma adashobora kuva hasi ngo agende iyo modoka imaze gusubira inyuma naragiye ndamubaza uwo muntu kuko jewe nari navuga ati ntafatwa nanjye ngo bamfuye mugari imodoka imaze gusubira inyuma naragiye turavugana n'uwo muntu nsanga araboshe abandi batekeye mu magunira
hama ntiwamutabariza
kumutabariza ko icyo twakoze twaramubohoye mu mugongo ahantu yari aboshwe
mwe nande
kuko umubiri twari kubera abandi bantu nashimye kuvuga kandi bari aho i Burundi nyene kuko hamwe no bavuga ibyabo byose birangira
hanyuma ga tugume tukwita iryo zina ryawe washimye ko tukwita umaze kumenya ibyo makuru warabwiye inzego zijeje umutekano
jewe icyo nakoze sikindi naciye ndabyandikira ajya amashyirahamwe agerwa agateka akazina muntu kugira ngo babimenye ko izo nzego z'umutekano ntacyo nari kuzibwira kuko aribo babazana byari bigoye kugira ngo ndabibabwire
umaze kubona ibyo warasubiyeho uraraba nyuma y'igihe kingana gute usanga bimeze gute
ubumaze kuhava kuko naje ibyo bintu barahavuye basa n'abimenya yuko no bandabizi iki kintu aziko nabone bafite abantu batanga makuru muri bo ubu rero hariho umuntu yasubiye ariko aragenda ati reka ngende ndabe ko bya bintu bavuga ko ari byo ndabe ko bibandanya akaniyingi heze yambariye yuko yasanze ibiziga bibiri winjire mu gwegura ahantu hari umuserege ujyana amazi mu kiyaga
gwegura
muri Kayanza ni ku mupaka wa Bubanza cy'ibitoki Kayanza yego
hanyuma none aho hantu nta mihana nta mirima
rya kibira ni nko ku birometero bya baba 45 uvuye ku mugwa mukuru wa Kayanza yego
ayo makuru ijwi rya Amerika niri yahagaze koko tudase n'izindi mpande ngo tubaze urakoze kubitubwira tuzogerageza tubaze natwe ingene byifashe ariko biranagoye kuko amenyesha makuru bacu batemerewe gukorera mu gihugu cy'u Burundi batemerewe guha makuru ijwi rya Amerika ni naco gituma kenshi makuru butumenya duca kuri mwebwe mukayabona muri yatubwira musi byemezo mu biduhe
navuze mu gihe mwa mubikeneye neza nkaba nkingiwe neza no bashikana aho hantu mukafata amasanamu kandi nibaza ko n'amagufwa yarimwe mu biziga bakorera ikibi biriho
ni ibintu ubaza ko byatanguye ryari wowe watanguye kubibona ryari
natanguye kubibona guhera mu 2015 nabuye ndabivuga nsemerera kandi n'ubu birabandanya igituma mutabona imibyimba myinshi no mu gihugu cy'u Burundi babakura iyo babakura kuko icyo ni ikindi kinogo gishasha batakwishyiramo abantu ego
reka ko ubufasha umwanya ungana gutya kubitubwira tuze kugerageza natwe bwe ruhande rwacu tuzobaze abajije umutekano ico bavuga abo baba warabonye muri nk'abandi twogerageza kubaza
navuze hari uwitwa komiseri yarakiri komiseri wa polisi yitwa Remigio Nzeyimana hariho wararongoye komiseri uyu w'ingozi hamwe na Kayanza kandi hariho n'undi muntu akoreshwa muri ibyo bikorwa binyishe b'imbonera kure aba muri komine Musigati muri provinsi ya Bubanza niwe akoreshwa muri ibyo bikorwa bikomeye kandi nubu arabandanya abikora
demokrate amakuru amwe aragoye ko tuyateba ko dufite urundi ruhande ariko twabifashe amajerika tuzogerageze tubaze mu bajeje gucungera umutekano mu gihugu cy'u Burundi ico babyumvira ko hanyuma tubikurikiranire hagufi
yego hama nagombe mvuge ku kintu nacyo simuntu ziri muri Tanzania aho uyu Franco ariko abivuga ko ego ibyo ariko aravuga ni kuri bimwe n'ibyo bivanye naho umuntu aherereye naho umuntu yoba ari ariko hariho n'ibindi atagiye akora ko kuko usanga mu bantu bari mu karere ntibashobora kumenya iki ibintu bimwe ariko mugabo muri rusange ibintu byagiye bihinduka aho impunzi zahohoterwa mu mezi aheze siko biri ariko mugabo ikintu kidutangaza ni uko n'ubu n'inkambi ya Nduta na Nyarugusu ziri mu nkambi ziguma zigerwa ko ibitero cyane tugaca twibaza ati none kuki inkambi ya Nduta na Nyarugusu ziterwa cyane kurusha izindi namba umutekano uri kuracungerwa kuko utacungerwa n'ahandi kugira ngo abandi babeho nk'uko ari abandi kuko ibintu na mwebwe muri ko muri yumvira biratangaje cyangwa umuntu yaba ashobora akagutera mu rugo rw'iwawe ugaterwa rimwe kabiri gatatu mugabo ku wundi munsi ugasanga ku wundi umuhana wa naka ntatewe biratangaje cyane
urakoze kuri amakuru uduhaye demokrate
ego
dusabe abashobora kuba bumva biyumvise amazina yabo canke ikitu barondeye bazogira ico batubwiye tuzogerageza rero turondere no bajeje gucungera umutekano mu gihugu cy'u Burundi kuri ivyo vyagirije vyose vya demokrate ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twatumiriraho muri kuzamura duha makuru ahavugirwa ijwi rya Amerika abanyamakuru bacu ntibemerewe gukora mu gihugu cy'u Burundi n'aco gituma amakuru menshi agwe gutohoza akanagora no kuronka ariko kawe yafise twandikira kuri radio yacu @gmail.com natwe dutohoze Eric Ricard
murakoze cyane
uhirereye
okay ndi mu majyaruguru mu Rwanda kamale bashimira kumanya mwatwaye Beti nishaka kuvuga ni nkuru maze iminsi cyikana muri iyi minsi cyane yura munyamakuru wa TV na Radio One waburi wirengera mu Rwanda noneho muri iyi minsi nibwo ubuyobozi bwari mu Rwanda bwatangaje ko ngo yaba yaracikiye mu Buganda ariko nabo babivuga badafite nose nikuti bavuga bafite ngo yaba yaracikiye ngo zari wavungwa zifungutse mu Buganda se basiteganya gute ko ariho babishinzwe ariho bashinzwe kuza mu Rwanda bavuze aho ikintu yaba yaracatumye agenda naho yaba ashinzwe ukuri bagakumirirwa mu bantu
ego ayo makuru natwebwe twaramenye ni ibintu navyo nyene bikibandanya tugerageza kumenya uko bikurikirana hakazogira ico tumenya tuzosubira tubitangaze Eric wewe ukibaza ko hokogwa iki muri kino gihe wewe ukibaza ko ico kogwa co bicaye haba ku ruhande rw'amenyesha makuru canke haba ku butegetsi haba ku ruhande go rwafata ingingo z'amatohoza atandukanye ngaho mu Rwanda
ingenzi mbona cyakogwa nuko hatukumbugwa nkuko wenda bakikumbe bakikumbe bakamenya ngo yakiyanga yere yakiye muri anga yere kiyanga ubwo ashobora kuba hereye yanga kuko ubushishozi bwabo bakabaye bavuga ngo wenda ikintu cyatumye atoroka ubungu bameze nk'aho yatorotse ibaze umuntu ari ahantu arashumbitse aragiye ahantu akora ntabwo asenze apfuye kugendese nk'aho yatorotse wenda mu buyobozi bwa RIB mu Rwanda nimba hari ikintu akurikiranyeho mu Rwanda nacyo bagitangaza nimba wenda ndetse muri make bagakururiza mu bantu ikintu cyatumye agenda muri make
numva ni nivyo RIB yavuze yuko ashobora kuba ageze muri Uganda ari muri Uganda naho bitaremezwa izina naho utayibuze ni tuyishimiye Constantin wa TV1 yego nuko tuzobandanya tubikurikiranira hagufi yego urakoze cyane n'abari mu Rwanda amakuru mubonaho iwanyu namwebwe muze muri dusangiza kuri radio yacu @gmail.com Vincent nawe uratwumva Vincent uratwumva
ndabumva neza ari cyane mbwa ibyo bivuga ndabyumva
uherereye aho hantu utatwumva neza
kende bitendera nyene ndodombura ariko nda madi agasoka go sarangere ndamba bumva nakiba
ngira no nga telefone ka utameze nabi rero
yego sinzi muga na nakina ka siyaje nda temo nyene
yego namakuru tuzaniye canke nico uvuga ku yatandukanye
yego tewe hamwe ngira ngo nico uvuga ku yatandukanye ko tsansane biko ya iri ya bira nyine ngaha mu gihugu mura ahanini ni mpamasora yimwe ngo ndinga ngo ibiri ama kandi ntabifatanya n'icyo kibazo n'icyo nyine kihari karabada no rike ikabida kuna kitohoza na kuri meji no tsansane kandi n'icyo nakira ya kazikora ariko nikubashimira no uburyo mwebwe nyine mwaba mugerageza mukwitanga mubyo mwaba mushoboye hano rero intereko y'icyo nyine kuma saa ikora ategurwa ni mvuga ni amasaha ikora ategurwa nabi rwose cyane uburyo abanyamigambo cyane cyane babaye no mu nsi hari imigambo ya mwebwe nk'ibiri mwaba ko ikaba na gihiza kuko hari imigambo mushaka cyane ikunze guhama rwose
ubu ni uwa
musenyeri
abo barabanari bi nabo ni bande
ibyo dukunda kubona n'ibyo kumva bahamwe nabo bari kubitegeka bakubitegeka rero cyatumye rero ko biri kwitunganya na bitanu kubera ikijya kubabaza n'uko n'abagenda intaro ndetse n'abandi bafite imwe babikorako
imbere yuko ugenda tugushimire kubona ufise ijwi rya Amerika ku mutima kandi tugusezerane yuko turiko turabikurika turiko turaraba ingene dushobora kuza turabashikiriza ayo makuru naho bitoroshe
ego
tu ni bintu ubuyobozi bw'ino radio bufise ku mutima ugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro ni muri isango no musitwa bahera ubuga kugira ngo mushobore kutubwira ibiriko biravugwa ahiwanya makuru avuga ahiwanya atandukanye mwumbwire muvuge nico mushikirije kuyo twabatangarije turavuga ya politike tukavuga iby'imibano tukavuga iby'ubutunzi tukavuga iby'ihindagurika ry'ibihe umurongo ni gwanyu imirongo ni gwanyu urubuga ni gwanyu aho muherereye hose ushobora kubufise na kwa WhatsApp ukora twumviriza ushaka ko tuguhamagara urashobora kutubipa hama tukakwihamagarira iyo nimero yacu ya WhatsApp nayo ni guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ino numero ni nayo mushobora guca ko kugira ngo mushobore kudusabikaniriza amakuru avugwa ahiwanyu na cane cane muri kino gihe amenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika batemerewe gukorana ni radio yanyu kugira ngo dushobore kuronka amakuru avugwa ahiwanyu rero akenshi turayabakura ko muzoze muri yaduha twese Angelo Icad uherereye he Angelo ndumva ka telefone kiwe katamu tudashobora kumugomana ku murongo. Ayo makuru yivyo nako ndababwira ko mucisha kuri WhatsApp mushobora no gutera no gucisha kuri email yacu ni radio yacu @gmail.com Facebook yacu nayo ni VOA radio yacu aho hose murahadusanga atankomanzi. Tumira amategato hama duce tubagaruka ko.
Maria, the child, the mother, the mother,
Karirimbo ni icange ka François Sengiyumva mu gihugu kiba igihugu kibanye igihugu cy'u Rwanda rivyo ariko nivyo ni igihugu kibanye ku barundi n'abarundi kazi turashe bon fils ku ndi murongo wa telefone bon fils kazi ego uherereye he
magina imunguro mu karekango mu na yenyazuba mu mengango rwa kagaye n'inyange mu dumuto ni
mhm na makuru tuzaniye gabo
rero numva nibwo nahinje ku kwira ariko gahunda nari nyizi ubwo numva numva uravuze ngo umuntu arabadipa mugamba kandi avuga ariko nagerageje nkumva ukuntu koko niba ari numva abantu barahamagara abantu bakandika kuri WhatsApp abandi kuri Facebook nzabigenza gute kuyambugiye kwikijyana imba nishimye rero cyane kuko mumvugishije
n'ubwa mbere
no kugusuza aho nyakiri
urakoze n'ubwa mbere none tukuvugishije ga bon fils
n'ubwa mbere pe
ako kanimero wabitishije uracukagumana uzo duratubika tuze turaguhamagara utwihera amakuru avugwa hiwanyu ngire uterere ivyumviro
n'ukwimakoze cyane
none nk'ubu ntayo dufitiye
ubu ngubu na makuru menshi adasanzwe mfite ariko mu Rwanda turi mu gihe nyine twita impeshyi cyangwa cy'izuba ubu turiho turakora imirimo iduteza imbere turahinga mu bishanga inyanya ubu ndiho ndamanuka ahantu njya kuvomera njyewe ubu ubwo niyo makuru ariko kandi mu Rwanda umutekano nyine turawushimura hari nta kibazo hageze amakuru yandi make umuntu yamenya yajya aba yabagezaho gusa ndumva ndishimye kabisa ndishimye cyane kumugira kujiryamira
urakoze cyane natwe turishimye kuronka umukunzi mushasha uratwumviriza mugabo ntatuvugishe
ariko ari akantu numva nifuza kubasaba mu gihugu cya Uganda mu gace k'iburengerazuba ahantu bitaho ima district mufite abakunzi benshi cyane ko nabayeyo marayo nk'imyaka nk'ibiri ariko nta buryo bafite bwo kubumva sinzi njya numva Tanzania ngo hari nimero babahamagara bakabumva niba mwazashyiraho ubwo buryo cyangwa se niba mwazaye ukuntu mwafunguraho umurongo najyaga numva muvugira kuri radiyo Gisoro ariko radiyo Gisoro ni radiyo ikora mu gace gatoya mu gace gato cyane ku Buganda ntabwo ibasha kumanuka ngo igeraho kuri lake Albert aho muri ho ima district n'andi ho ndavuga sinzi rero rwose ni ibintu mwagakwiye kuzashaka uburyo mwafungura nk'umurongo bajya babumviraho
aho muri ho ima wabahitwa gute
nabaga hitwa cyangware ni kuri lake Albert narindi hafi n'umwaro bita bita Kenya anja hafi na hano Uganda yuko chukua esansi ama kani katua chezo kanji kuri cyo kibazo cyo mbabwiye nekeza ko rwose nk'ibihugu byacu by'u Rwanda na Uganda ariko gushaka ukuntu byakumvikana ikibazo kikava mu nzira ubwo bamwe twa navuyeyo njyewe nta muntu nkirukanye mva ku mpamvu zanjye ariko umuntu aba yasize abavandimwe bayasize inshuti akabura ukuntu uko yajya kuzisura cyangwa se akabura ukuntu yajya nko gutahura abantu be yasizeyo bose barebe ukuntu baganira nta kuntu twa turi kubana n'abanyamahanga bakuye ngo abo hino two kuba tutagenderana usanga twebwe nk'abaturage rwose ibintu bitubangamiye bakire Afurika bari kuvuga ngo ibigihugu kimwe amasoko bayahuze baganire bicare baganire rwose umuntu ajya atembera kuko yumva bishaka nta mbogamizi iri
none Gabon fi aho muri Uganda bavuga ku kansonga kina hose waragerayo hari abanyarwanda n'abarundi bangana gute kugira ngo twumva ibiganiro tuzobishikana
yo kuvuga ako gace ka Kahoima district na gace kari mu majyaruguru ndumva mu burengerazuba urukwango ugiye ugezeyo mbese ni hari aho bita ngo ni mu Kinyarwanda hari aho bita za Cyarushesha hari aho bita za Wiragaza hari aho bita za Hoyimaho mu mujyi abanyarwanda barahari cyane n'abarundi barahari ariko n'umwe ahubwo aho abarundi bari cyane ni ahantu hari inkambi bita gutira bahita mu Gikuyu abandi bahita ngo ni Gasoga ndetse ako gace yego hari n'abakavukire b'abaganda b'abanyoro ariko abo ntabwo ari benshi usanga abanyarwanda aribo biganje icyo gihe ndiyo nagerageza gucuranga ku iriya mirongo migufiya ukumva biravuga bikorora ukumva biravuga bicika ariko nibura mubashe gucungaho umurongo mwabibasha kugira n'abantu ba umuntu akominikana cyane mukajya muvugana mukamenya amakuru yabo
tuzobigerageza
usanga banafite n'inyota yo kumenya amakuru yo mu Burundi amakuru yo mu Rwanda gusa
turashikana ubwo butumwa ko batwara kino gisata none wowe ikinyorura kigeragezaga bon fils
ndagerageza cyane Uruganda urunyankore ntacyo wambeshye
wabaye umwanya munini rero turakumva
Kuruganda
cyangwa ibindi bose byose ko twumva bishoboye wabaye wamaze umwanya utari muto
kamvuga Uruganda nacu bose amanya gange banyita bonsisi mbere no mu Rwanda mu district y'Ingororero mbaramusa ko mwe na mikwano jange je muri wona kunseno abari Uganda yohoyima abari kinta saba ari buzumba amwe na muri zangaro n'ururi mu Uganda mbara musako nyo
we balenyo
cyangwa je nasigaye yo ngendo kujya mbara beko mwena
urakoze cyane bose twakumvise we balenyo urakoze cyane ubwire umunsi mwiza ariko imbere yuko tugusezera ijya mirongo wari watubwiye aba yo muri Uganda ntiturashobora kwironka ariko nka Tanzania abari iyo baratwumva kugira umvize ijuru ryame kusaga telefone n'abagenzi bawe bafite
ubabwiye
uhamagara guteranya rimwe kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda aho ni Tanzania abari muri
iki gihe urahamagara nk'uko uhamagara umuntu ukayumva neza nta kiguzi
nta nkomanzi n'imwe uyumva urashira mu tuyinite mbwabo ntibiba bihendetse cyane
mubigerageze na Uganda rwose hari abanyarwanda benshi cyane ngo bifuza kubumva
tuzogerageza
kandi na WhatsApp ndayifite nzajya nkurikirana amakuru rwose muri radiyo nkunda cyane
urakoze natwe ntituzo akatelefone kawe uzokwamize hafi uzuratubipa nk'uko wabikoze
yego
ugira umunsi mwiza nuko rero abatwumva murumvise ivyo Bonfise yaheje kudubaza vy'imirongo ya telefone mushobora guca kugira ngo mutwumvirize ko ari muri Tanzania amakambi atandukanye usaga telefone ka uteranye ukanda ubusyonda wandika nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe ubusa murantunga nsubire mu guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda uri muri Kenya naho utugira kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kwa twumva naho muri Amerika nimero yanyu mushira kugira ngo mushobore kutwumviraho ikibiriraho ni guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turaza gusozera mu kanya kongera dusaba imbabazi ko mwari mumenyereye ku minsi yose ya gatanu tugaruka ku buzima butandukanye bwa faso nibyo barimo hirya no hino abo twatumiye uno munsi ntibashimye kwitaba ikiganiro ku munota wa nyuma ariko twaciye tubaha akanya kugira ngo mushobore namwe kutubwira amakuru avugwa aho muri n'ico mushikije kuyavugwa kandi murakeneye abariko barayaduha muze kubandanya mubikora mutwandike kuri radio yacu arubaze gmail.com canke naho mutungikira ayo makuru kuri VOA radio yacu iyo ni adresse ya Facebook akaririmbo duhava dusezeranira ko ni twafagiki ka Clarisse Karasira fa kukizisi arubusa reka rero tusozere ngaha tubasezere kuri ayo majambo ya Clarisse Karasira mu karirimbo kiwe twafaga iki mwakoze mwe mwabanye natwe muri isanga y'ino munsi mwagiko mushikizwa na Jewe Diane Nahazwe yakoze Jeffrey Mutagoma yageranije amajwi akaba yaranaduhagarikiye muhinga bw'ivyuma hamwe na engineer bari kumwe izina rya bagenzi banje ndabipfurize kubandanya muranirwa mu byo murimo byose turaza kongera igihe cy'isa 12 makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda aho tuza kwibanda ku yo mu karere igihe cy'isa 1:30 na yazo bagezweho ku isi yose ariko turaza kwibanda kuri Afrika turangana bo duhanganiye intebe z'icyubahiro turebana imwe muri tubayeho mu rwego rumwe
Dusta sinzo me, dusta sinzo me.